y Radio Hiswi y América. Ijwi rya Amerika giye kwashikiriza iganiro vya ndi mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 mu shora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com bwire neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Aho ukera mu kwezi kw'indwi abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga diaspora batekanya kugendera igihugu cyabo cy'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cyifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cyabo. Ni buzaba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo yamara uyu mwaka. Ikintu kidasanzwe uko bavyivugira ngo ni igitigiri ntangere caba zo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi. Byongeye bavuga ko ibintu bafise umugambi wo kurangura muri ico kiringo ari ibintu by'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze igihugu. N'urwo rugendo rero abarundi ho muri diaspora bazotunganya amanama, ibiteramo hamwe n'ibikorwa bifise intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushyigikira imigambi yo gukoresha imisaya mu gihugu bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kurabaho butangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo ihutirwa. Mu kiganiro munsi wa cumi rero twatumiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga Japhet Le Gentil Ndayishimiye akaba aba mu gihugu cya Norvège. Muri beneza Japhet Le Gentil Ndayishimiye. Muri beneza turi kumwe kandi na Madame Fides Marzi Hatungimana ari mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gisagara cya Milan. Muriwe neza Madame Fides Marzi Hatungimana, murakome ngaho mu
negere Milano.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Venuste Niyongabo aba mu gihugu cy'Ubutaliyano nawe nyene, muraho neza Venuste Niyongabo. Reka rero dutangure kuri wewe mushya ntawe Japhet Le Gentil Ndayishimiye, mutubwire cyane cyane urugendo rwa diaspora muriko murategura, itegurwa ry'urwo rugendo rigeze he?
Navuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cyane cy'imyiteguro. Ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Uno mwaka rero ikazoba kuva itariki 27 kugeza mu kwezi kw'indwi. Rero twaramaze gutanga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera, kize kizane cerekane ingene cyitunganije, hanyuma wanashaka binashoboke yuko nk'abarundi batabigera bahanyuza ikirenge mu gihugu baze baronke akaryo ko kwakiranwa iteka mu gihugu cy'amavukiro.
Muravuze ko muriko muritunganya no kuraba ukuntu umenya abarundi bazokwitaba urwo rugendo mu Burundi, icyo gikorwa kigenda gute, mubyifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira, mubigenza gute kugira ngo mumahe ubwo butumwa?
Ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagendere igihugu babona aho kigeze babona aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri hanyuma na twebwe ubwacu turukomera tukitunganya kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tujye dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko tunatunganya icyo twakwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero yashyiraho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u Burundi icyo gihe rero niyo mpamvu basaba Abarundi kwiyandikisha bakaba bazi gutegura uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha ikiringo cyaratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitiriko kinini ariko hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha
izo bwa mbere mugira urugendo nk'urwo w'Abarundi b'abahanze igihugu ariko ikintu gishasha mwatubwira muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe umushyanahe ndashimye
ikintu gishasha ubu umwe ni uko iyi ndwi yahariwe Abarundi b'abahanze zo kwitabwa n'Abarundi isinzi mu ndwi zaheruka hari hakiriho icyuka cyo kwikumira ugasanga hariho Abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu cifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano n'umusesekara ku buryo babandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bimaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako icyo ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko abana b'Abarundi bavukiye mu makungu batarigera bahanyuza ikirenge mu Burundi bazoba ari benshi baje kuraba icyo gihugu kivugwa bama babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bageza iyo bahunyuzeho ikirenge icyo ni ikintu kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'Abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'Abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu butandukanye bwinshi inkino ibijyanye na kiptis ibijyanye n'imbyino umupira ibintu byinshi cyane byateguwe hazaba hariho dine d'affaire diplomatique hazaba hariho inama y'abakenyezi mpuzamakungu ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe
ibyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhinda ijambo kandi umupfasoni Fidesa Marzi Hatungimana nawe yatubwire ukuntu ariko itegurira ubwo rugendo rw'Abarundi baba mu mahanga ubwo rugendo mu guteguriye gute madame Fidesa Marzi Hatungimana
wena twano utaryano na meze maze amego tari make tubonana buri kwezi bwa mu komite twashinze kuko turiga ukuntu bwatwungirisha duterera natwe igihugu twashinze amakomite yaharishwe mva ivyo kujerekeye amagara y'abantu ivyerekeye ivyo kurima ivyerekeye ivyo uvy'uburezi ivyerekeye sport ivyerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushikiriza abandi bakorera mu yandi makomite n'abandi Barundi bari mu gihugu aho tugeze n'imirima yacu ubu ngubu mbwa yuko twashize imbere ejo gutegura amakarte yo guha bariya abantu bantawe nikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi agatuvugana umugenzi turi kumwe wa minisita arategura vyerekeye sportive na culturelle ariko vyerekeye ivyo ayo makarte tuzotanga hariya namakarta tuzoshikiriza mu komine nzoba kumahera tuzoba twatoje kugira ngo dufashe abo bantu bagashobora kwivuza tubafashe gukingira amagara yabo niyo ntumbero twitanze niko turakurikira ariko ije ntabwo bibujije yuko ariko turiko turiga ibindi ibikorwa nk'ivyo guhindura ibiryo vyahariya vya conservation turiko turaviga n'ivyo tuzobishikiriza mu nyuma no kuraba kufasha abanyeshuri mvuga kubarondera kubafasha kubona intebe n'ibikoresho vyo kwishura n'ivyo
muravuze amakarata muzoha bantu nikora ayo makarata azobafasha iki azokora gute
amakarata kugareka atanga aha tuyaha nk'umuryango ufite abana vuga abana badakuze batarageze ku myaka 15 ituma bashobora kujya kwa muganga kwivuza murazi yuko hariya i Burundi bitoroshe kujya kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga yo kuriha yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ivyo byose uga yuko akarata bakabonye nk'uwo muryango barashobora kuja mu bitaro bakipimisha bakivuza bakegera ivyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye bituma twatanguye kuri ico gikorwa gihambaye
ni vyiza cane rwose namwe mushirahe Venuste niyo ngabo izina ryawe yamenyerewe cane rwose mu vyerekeye cane kunanura imitsi abarundi benshi urabazi namwe ku giti canyu c'umurundi abahanze igihugu mwiteguriye gute ngo rugendo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora
murakoze na cyane cyane nkanguye gushimira perezida Jaffe na Fidesz banyiyumviye kugira ngo banshire muri ibi bitegurwa ariko barategura mu Burundi bw'abantu baba mu Burundi bamaze kumva iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane nariyumviye yuko siporo na n'imico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko perezida Jaffe yariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumira nibaza yuko imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze twobanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko siporo nuzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane rero twashimikiye kugira ngo tuzuhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo twiyumviriye nuko izo nkino zobera nko mu rugo rwa Kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu Kamenge idasanzwe ijendo Kamenge yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe Uburundi bwari butari bworewe cyane ariko mu Kamenge n'ahantu abantu benshi bakuriye abavuza imiziki abakina imipira abize ibintu byo kwiga no mu mashuri rero mu Kamenge twari abasabye yuko buduha indaro izo nkino zikazoba ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwira abana dushobora kubona mu Kamenge barenga 151 hanyuma hakaba harimo abakobwa barenga 16 hakaba harimo n'abahungu barenga 135 abo bose byuka ndavuga bari mu myaka 16 n'imyaka 30 benshi bibaza yuko siporo ari ukuryoherwa gusa siporo mu Burundi twarabye ni igihugu cyiza cyane ushobora gufasha ingenzi zikagendera Burundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu batembera cyane hanyuma siporo irashobora gutuma abana bari mu Kamenge nibabone nka jewe natsinze inkino ya Jeux Olympique
mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye kirangiranwa mu guhiganwa mu mahiganwa mpuzamahanga yuko kunanura imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi uwo ari we Venuste Niyongabo
abatanzi jewe ndi Venuste Niyongabo nkaba kuva muri 1992 naratanguye kuzanira umudari ukwisiyo singi kutunyake hasi inyaka 20 hanyuma muri 1995 naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye muri Sweden hanyuma birakurikira umwaka ukurikira ngatsinda ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu mukino z'isi yose ya Jeux Olympiques ni gushika ubu hari imyaka 25 nta wundi mu Burundi n'umwe ari yaratsinda umudari w'inzahabu ngo natsindiye muri 1996 hanyuma turafite Francine ari inyuma yacu nabo nyine amaze gutsinda umudari w'icyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'abana nibaza yuko byotuma babenetse niyo ngabo ba Francine bosubira kuvuka kugira ngo bateruke igihugu bagerageze bashikirize ibendera ryacu aho natwe twashyikirije mu myaka yahera
mwavuze abantu bazo kwitaba inganda muzotunganya benshi n'urwaruka bibonekeza akamwote urwaruka mwihweje intambwe mwashyitse ko kugira ngo nabwo nyine rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nk'akahe urwaruka rw'abakobwa reka n'abahungu muri rusange
akamunotera nuko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nababwira ni siporo jye niga amashuri nkibabwira siporo kandi na kimwe byambujije ko mpindura ubuzima bwanjye ngahindura ubuzima bw'umuryango wanjye ikindi nacyo ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka 4 kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nabwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bitabahindura ubuzima muri mu buryo bwiza ko bubigabanya rero nibaza yuko abanyeshuri twakoreye mu Burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamo serivisi bazobe abazokoresha 10,000 abandi bo 5,000 hazobamo abazokina basket hariho abagenzi banje nka abantu turi kumwe ndabamo i Buraya bitwa Eric bariko barabitegura hariho tumwe ya tennis ndi kuyategurwa n'umuntu witwa Jero Julien ari muri Sweden harimo abantu ba football bafite amakademi deja mu Burundi nka Jean Marafite ekipe irimo Jibuti na Felix ari mu Bufaransa afite akademi y'igitega nawe ariko arateguriza ball harimo abazokina ping pong nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki 25 hajya mu Kamenge hanyuma tuzoganira tuzobabwira ibyiyumviro dufite intumbero dufite kugira ngo ibi tugiye kugira mu Burundi ntibibe intango ahubwo ntibizongerezo ariko bibe intango bidusohoka mu myaka izoza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'abashinganari twatumye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na Jafet Le Gentil d'Agimier bakaba mu gihugu cya Norvege turi kumwe na Madame Fides Marzi Hatunimana akaba mu Butaliyano na Venuste Nyongabo nawe nyine aba mu Butaliyano turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo bikorwa tegurwa na diaspora mu Burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe mushinganahe Jafet Le Gentil d'Agimier mwavuze mu ntango ikibazo cya mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora bataciye bashobora dukabaja muri iryo shyirahamwe ikintu muri ko murakora nk'uko mwabivuze igitigiri cy'abanywanyi bo muri iryo shyirahamwe diaspora kiriho kiriyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi baba hanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shyirahamwe nk'ikihe ibintu muri kumwe nabandanya imigambi strategi muri kumwe nakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mahanga
ikintu gikomeye ubu ni uko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora itarimwo abantu bose mugabo uko iminsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'u Burundi uwo Burundi wese ari inyuma y'imbibe z'u Burundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagiri byitunganije twaca dushyiraho abarongozi fata kibanza kugira ngo dutegure amatora iyo rero babonye yuko ari bo bitegurira amatora bagasanga ibyo bahora babwira sibyo bakibaza mu mutekano ukajibona abantu binjira ku byinshi banashaka nakubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ngo kiko kirajya ko tubatunganya ingene tuva kuja hamwe n'abandi no magineti itarenga ine dutanguje diaspora yo muri Zambia hariyo abo muri Mozambique bamaze igihe kirekire abo muri Zimbabwe ntiturabashikira nabo nibaba batwumva barashobora gufata contact nabo tugatangura tugakorana nabo icyo dushaka ni uko nta gihugu cyosigara kitumva yuko u Burundi ari igihugu cyacu
hari intambamye mugira nka mushyana Jafete mu gutorokanya abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye cyangwa icyo gikorwa kiraborohera cyo kimwe hari amakuru twumviza avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu cya Zambia ibintu byifashe gute
ego haravutse ingorane gatoya kubera twasanze hariho akagwi k'abantu kari karagerageje kugira ikintu cya diaspora ariko barabimegeza ntibabimenye abandi ariko ikintu cyaje kubyona nuko hariho bari bamaze gutanga uburyo bwabo batamenye neza ibyo mu buryo bwakoreshejwe rero uno munsi bikaboneka yuko nk'abari bashinzwe guseruka Burundi ntibashoboye kubitunganya neza ngo bamenyeshe abarundi bo muri icyo gihugu cya Zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora niko rwegeranya abarundi kugira ngo bazane iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi hari aho rero usanga hari abajumba n'ingoga hari n'abantu usanga batajumba n'ingoga muri Zambia rero dusa nk'uko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora n'abenegihugu ni byiza ko bamenya yuko tugomba kumenya ibiriko biraba kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo kuorganiza abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo nicyo rero turi kutubitunganya
madame Fidèle Marzi hatulimana mu bintu mwashikirije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashyirahamwe y'abafasoni muzotsimbataza ariko umuntu aravye ibihe turimwo bya COVID-19 aho amategeko yumvikana jaye n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashirwa mu kibazo cyabo nyene mu minsi itari mike icyo gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwategereza kumara mu Burundi
mu gihe tuzoja ya amakuru amwe aradushikiriye bikinyuze kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu bice byinshi baraza bakabikuganira bakatubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu mu cyo gihe tuzofata tukatugenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko mvuga situasiyo yaho igeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma vuga dusubiye mu bihugu byo tubamo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twobikorera umuti amakuru dushikira ubunguwe nayava muri ambasade nayo baduha hari mu busanzwe bamaze tugiye hariya mu nama bakadusigurira byose uko ukuntu byifashe mu gihugu hama mu nyuma twumvise ukuntu byifashe tukafata ingingo tukaraba natwe icyo twofashe hariya cyo turi hanze
icyo kibazo reka tukibaze na Venuste Niyongabo ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cyane rwose mu gihe gito muzo mara mu Burundi mukamuzi ko hariho ni imisi muzo mara muri mu kibanza cha mwenyene iyo misi rero mara iheruye muyongera ko ku kiringo muzo mara mu Burundi eka kizobatuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwa du cyo kumayange
ego cyane cyane kwa bifuye kuko turazi hose muri no misi ingora ya covid yuko ari bwari kwiyose turazi yuko bagomba kusugumana imisi ine turi muri confinement kugira ngo dushobore gusohoka hanze rero uko twatuguriye nko twafashe ababa mu Burundi bakorana batwebwe kuko abarundi bari hanze nibo bafite icyiyumviro ariko turiko tubikora n'abandi bari mu Burundi naho tuba turi muyo misi ine turi muri confinement ibikorwa bizoguma bibandanya kuko ubu nibaza ko uko tuzakora neza kuba nka ambasaderi b'igihugu abo nkuko nabonye bakora n'abandi natwe muri diaspora turagerageza tukagira dufite abantu bari mu gihugu tuguma dukorana kugira ngo ibintu byose biguma bibandanya kandi nibaza yuko atangorane bizotera nabo kugira ngo igihugu ngo nidukore ko confinement kuko ni ibintu bisaba ko twoshika dufite amagara meza hanyuma kandi ntizigenda gutera ingorane ari mu bantu bo dusanze mu gihugu nibaza yuko iminsi ine ya confinement yuko ari ikintu cyiza kugira ngo twe tugende uhura mugabo tumeze turi uhata na kintu dufite muri covid
umugambi wo kugenda i Burundi w'abarundi baba muri diaspora nkuko mumaze kubyerekana werekana urukundo abo barundi bafitiye igihugu akaba mumaze no gutunganya akaririmbo reka twumve kwa ko karirimbo twokumviriza mu kanya gato cyane rwose karirimbo karyoshye cyane rwose abahinga bakanonose Lucien na Jafet de Gentil ndashimiye mu bavuga kwiki bari hehe baba hehe baba mahanga nabo
muri diaspora burya turafite abahinga benshi ako n'akarorero hariho abamaze gutaha hari abari hanze ni ukuvuga uko umwaka utashe tukunda kugurishirigana by'indirimbo iyo yabaye ya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugwi bita Regimo Music Club rero harimo abaye hanze harimo nabo mu gihugu kandi turafise n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzojya kuririmbira mu Burundi
turi kumwe bwegene ndashimiye mwaragize urugendo nk'urwo mu Burundi mu mwaka uheze ikigwa mwahakure n'ikihe murazi imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura hari intambamye mubona ku migambi mufite muri kigenda abona umengo imigambi myinshi cyane rwose hari ikintu mwibaza ko cyohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri gice
turafite ingorane zibiri zikomeye ingorane ya mbere niyo kugira coordination muri leta ituma umurundi wese yumva yuko hariho ahagomba guca kugira ngo agere yagiye kurangura umugambi kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye usanga rwa runani kwa kuja hamwe bitagikunda nabyo rero ibyo bica bigabanya inguvu gukorera hamwe iyo ni intambamye ya mbere intambamye igira kabiri ni abantu bataracahura yuko imigambi abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane abantu hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba gukamisha kubikora ko cyangwa biriya cyangwa agashyiramo intambamyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko, bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu. Ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko twifuza yuko tuzobya Uburundi bitwarewe inyishu.
Namwe Madame Fides Marzi Hatungimana, mwavuze imigambi itari mike mu tekanya kurangura muri icyo gihe, hari ikintu mwibaza ko cyohava gituma mutayirangura yose muri icyo gihe muzaba mufite?
Bitegure abari mu makomine, abari mu masozi, abo ntawe yikora. Kubera umwanya wo kuza gutanga amakarita ntabwo uzaba ari munini cyane, ntabwo uzaba ari munini cyane. Tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo byose bije mu nzira, tuzoshike hariya babiringanije, bishobora gukorwa nk'uko bigomba kuja ku murongo. Nibyo byose bisaba umwanya. Igikuru ni ukumvikana n'abantu, uvuga abantu bicara dukorana na nk'uko bivuze perezida wacu Japhet, dukorana na ambasade, tukongera tugakorana n'abantu bari hariya, ari kuri minisiteri biro ya diaspora, nayo icyo ishoboye gufasha abari hanze iragikora, akaba ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terani kugira ngo badufashe mu byo turimo turakora, dushike tubishyire ku murongo ibyibinjiranije. Ngibyo hari koordination mbona isanzwe badufasha muri byose.
Evariste Niyongabo, imigambi mufite yo kurangura muri iki gihe muzaba muri mu Burundi ni imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe. Iminsi tubona ko iri kwihuta, hari abantu muri ko murakorana mu Burundi bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kujya mu buryo kugira ngo ugwaruka rwose mu tekanya gukoranya, arabaja mu masiporo, arabagira iki kugira ngo habe hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya. Hari abo mufashanya mu Burundi muri iki gihe?
Namaze kujya mu Burundi kenshi mu mwaka wa 80 mu Burundi. Abarundi n'abasiporutifu barakunda ingino kandi barakunda imico kama, ariko notera kamo cyane cyane abajejwe b'inkino. Urabona harimo inkino nyinshi kugira ngo abajejwe b'inkino kugira badufashe, kuko dukoreye hamwe twese niho tuzotsimba akazi igihugu kandi kigatera imbere. Nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba iby'inkino n'imico kama nabyo nyine byodufasha, kuko ni ibintu uno munsi ni minisiteri de la jeunesse, ariko lo sport ibabwa n'ubushikiranganji ku minsi itatu, abo minisiteri nibaza yuko itokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimbakazi z'inkino zibeho, kugira ngo zerekane yuko inkino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushimikira, kugira ngo habe n'inkino mpuzamakungu, ko mu Burundi nta nkino mpuzamakungu y'abana badashoboye kujya hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu Burundi. Akandi kamo notera abandeze, kuko sinzi uko benshi babizi, abana kumara imyaka 25 usize umudare w'isi yose kwishyuka ubu igihugu cyanjye ntikirigira kwihimbaza. Aho rero njyewe noba ndabateye akamu, nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane, kuko batsinze umudari ukomeye kandi ugoye kuroba, kuko si umudari batsindira iminsi yose. Rero ko nzoba ni mu Burundi, nibaza ko baba umwanya kugira batsinde akazi, niho bazoha n'inguzu z'abandi bantu bari inyuma yanjye kugira ngo bazobironde kugira babishikeho.
Ni byiza cyane rwose turugarutse kuri mwebwe Japhet de Gentil Ndayishimiye, nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse makoraniro, inganda, reka n'ibiteramo muzakoresha, mufite n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirabira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu wasanzwe bwifashe, igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantaho nikora, mubatora gute mushyira imbere n'ibihe mu kubatora?
Icyo navuga ni uko hariho amahiganwa yandi ngira ngo Venuste atavuze nayo ariko arategurwa hariho nk'icyo twita dîner d'affaires et diplomatique turiko turayitegura naho abarundi bafite imigambi barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu bagwiza tunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana kuko iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari bagahana n'amakarte de visite bagasangira n'agafanya bakongera bakijunana bagatamba bakamererwa neza muri iyo dine baratumira n'abaseruka ibihugu byabo bari mu Burundi kugira ngo babone yuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi kuko benshi ntibamenye yuko hari abarundi baba muri ibyo bihugu ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo rero nicyo gituma rero turiko turaba ingene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura n'umunezero hanyuma hakaba n'umunsi ukomeye w'abakenyezi abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza baganire n'iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita Plan National de Développement 2018-2027 hanyuma hariho n'ubundi gwaruka ngira ngo ntuze atavuze Venise hariho kugwaruka bakunda kuryoha cyane kwiryohera nabwo tuzoroha uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita la sarte nabo nyine turiko tuyabategura kugira ngo
uri kuvuga ko hazaba amahiganwa y'uku kwambara neza
kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe merewe neza dushaka yuko abana bazoza mu Burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'Uburundi mu mitwe yabo dushaka yuko ari byo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari basi twahora mu gihugu cy'amavukiro ntitwari tuzi uko ibintu byose kugeza ngaho
yego ayo mahiganwa turasaba n'umushyira ntahe Venuste Niyongabo yagaruke ko igatwumva dusabe n'umufasoni Fidesse Fides Marzi Hatungimana nawe nyine yatubwiye ku biriko byatunganywa ku byerekeye abafasoni ariko nagomba tukiri kuri mwebwe nyine Jafet Le Gentil mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'abarundi batishoboye iyo mugiye nka ruguru ikintu muraba cyane cyane ni iki
abarundi baba hanze bari bamenyereye kujya gufasha hirya no hino ariko mu minsi heze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi hariho mwarabonye nk'ubu unye aheruka kuri umwuzure munini hariho nk'abantu bababaye abo mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha mbega niya mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma ikiza kikamuhitana kubera utomeye kugaruka hariho uburyo bushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi babahanze kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu uwa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze none umbaca bigenda gute mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti tuguhaye agatahe dandaza ujye inyungu udandaze ujye inyungu urumva aho bamufashije ni muri ubwo buryo hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi duheruka kubishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu tuzu nawe ugiyemo udashobora kwemera kuturaramo abo o tubafashe turabingene bava muri utwo tuzu hari abo twabonye nko mu gasango bitakabara nibo benshi twasanze bafite amazu mwe nayo ugasanga ntibafite naho barima
yego reka tukagira madame Fidesse Marzi Hatungimana mutumire cyane cyane ku bintu mufise imigambi kurangura cyane cyane kujyanye no guteza imbere abafasoni mu Burundi muri icyo gihe muzaba muri mu Burundi tugakujyana
natwe tuko tunategura nk'uko bivuze tujya wacu Jafet gutukuza na imitahe hariya imitahe izotuma abantu bumvuga ibeshaho guha umukozi w'igihugu umugati umugati urawurangiza wawurangiza kongera ukagira inzara gikuru no kuzana iyo mitahe mvuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo nyanya bisaba yuko igihe azozisoroma azoshobora kuzidandaza zimwe akazikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera amufasha gukora ibindi bintu nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu ari kuzana imitahe izobwiza ubukire bw'abantu bose
turetse ihiganwa mu byerekeye siporo guteza imbere siporo no gushyira mu rwaruka umutima wo gukunda amahiganwa siporo mushyirahe Evaniste Niyongabo havuzwe kandi umugambi wo kwerekana eka guhayanwa cyane cyane mu byerekeye gushaza icyo gikorwa muri ko mu gitegura gute
icyo gikorwa ni rado rw'ugushaza ni ikintu cyiza cyane kuko hari ibintu byinshi dukorera mu Burundi kandi bishobora gukorwa ni mu mbuto nziza hakuba hari abantu bagiye mu Burundi benshi ibice mirongo irindwi ku ijana ibintu byose bambara babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu Burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi ni ibibazo nagomba guterera nk'iyo kante ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko ko abugira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake birafasha yuko amahera dutanga mu bintu byo kwivuza byogabanuka hanyuma ikindi kibwira ko nuko tuba dufite ikiyaga Tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kuri Tanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira umunezero nibaza ko byari byiza hanyuma ndabisa n'abandi bagenzi banjye batari mu Rwanda ariko bategura ibindi by'imigiki bizozana nk'uko perezida wacu Nyabibure Japhete bizozana abana bavukiye mu mahanga bazoja i Burundi kugira abone yuko tutasigaye inyuma kandi amahoro ariho kandi bashobora kuryoherwa cyane ibyo bizotuma tuvuze tuti none abazoza guteza imbere igihugu n'imyumvire abantu bose ba diaspora bazoza mu Burundi bakikora mu mufuko ayo zinosi na nayo zosigana tudasigira Burundi nibaza yuko no turizme ya mbere turagira ni twebwe ba diaspora turi hanze uzotaha mu Burundi tuzaba turaba turiste kandi ibizo amahote zizobamo ibizofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha bagiye muri siporo ibyo nibaza yuko birimo mu guteza imbere igihugu cyacu hanyuma rero n'abandi bintu bazoza baduherekeje baba hanze bazoza kuraba nge na tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagire agatima bagira ati reka rero dutangira kudukorera ubundi bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda cy'amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isanganira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyirahaye Japhete le gentil ndayishimiye mutubwire cyane cyane igihe muzaba muri ko muratunganya icyo kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu Burundi amatwi adusubira na leta y'u Burundi irafise ikiringo cy'uguhimbaza umunsi wa diaspora mu kurana gute na leta y'u Burundi muri ibyo bikorwa byose bihambaye ku gihugu eka no ku Barundi baba mu mahanga eka n'ababa mu gihugu hagati
nk'uko twari twabivuze itariki y'indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi n'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umunsi utegurwa na leta y'u Burundi twebwe rero tuca dutegura imbere yaho ayandi ma activite twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukinjira turari guhinge na kiryoshe leta rero icyo twakira nk'abashyitsi tugahinduka abaturiste nk'uko venise ahejeje kubivuga abantu tukabanza tukaraba imwe mu gihugu haryoshe hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye turabereza ko ni umunsi wahariwe amakomine. Icyo rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanye mu ikomine aturukamwo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbo y'amateke kandi bajya Kirundi ibintu byose ni kwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi ni asubire inyuma azagume yinovora za mfungurwa za kera twahoze dufungura akazogaruka acumba yuko acinovora izo mfungurwa. Ni muri ubwo buryo uyu munsi uba uryoshye rwose ku buryo usanga umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agatsoka avuga ati nanjye sinzotangwa kujya muri iyo minsi mikuru. Ubu rero novuga yuko yitegura igeze ukuri.
Egobe mufasa di Fidesa Marzi Hatuimana ahavuzwe umugambi yo kuraba ukuntu abagwizatunga bo mu Burundi bakorana nabo muri diaspora ikahavuzwe ivyerekeye abanyamahanga bashobora kuba herekeza bakaja mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe uruhara ngo bafasoni muri icyo gikorwa cyo gukomeza no gutsimbataza imitahe canke gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi kuruhara abafasoni ngo uruhara mu rufata gute
muri iyo nama tuzumvira hariya ibijumbura buraduhuje n'abandi bafasoni bava mu bihugu byo ku isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha bene wacu bari mu gihugu kugira ngo tubigishe kuvuga ivyigwa vyerekeye ubuzizatunga ekonomi kontabilite tuyicishije ku kurikana bumenyi urumva ivyo vyose ni ibintu tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabukuntu twofasha abandi barundikazi bari hariya mu gihugu nabo bagende bavyiga hanyuma nabo batere imbere. Nibyo nibutsa yuko uwo mugambi twitanze hano yo gutanga abakarata ntabwo ari uw'abataliyani gusa byoshoboka byo byiza n'abandi barundi bari ku isi yose ngo dufashe bagaterera ngo dushikirize abantu benshi cyane hariya mu gihugu. Murakoze
mu Shanghai Venice Nyongabo igikorwa cyo guhamagara gutera kamo abanyamamitahe baba bo mu Burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nkuko mwavuze diaspora ishobora kugiramo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa mwamukirangura mu bihugu murimo igihugu cy'Ubutaliyani.
Ego ibyo abakariyana bagomba kuza mu Burundi kuharaba anaba ibyo bikorerwa mu Burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro muri azwi ko mu Butaliyano hari igihugu gikomeye cyane mu bintu by'imyambaro rero arifuza kuza mu Burundi kugira ngo arebe ahameze amenye araba icyo ishobora gufashisha hanyuma ibindi nabyo ni twe twavuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho inkino ku mashuri ni ikintu cya mbere gifasha abanyeshuri batembera abanyeshuri babandanya ku amashuri yabo kandi bakamenyera neza cyane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'i Burundi nta kibuga dufite sintetike gushika ubu ni kuva niruka mu myaka 90 gushika n'ubu nta gihugu cy'Uburundi nta fite sintetike dufite ibyo ni ibintu bituma dushobora kuganira n'abantu kugira babone aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni biki hari ibindi hano navugana na gurupe yacu dufite muri siporo hariho na atletisme futuboro amafederasiyo atakoroka uko bimeze ariko biba byiza hamwe uboneka nk'ikibanza hagirirwa amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka 16 ugasanga hariho urugo nakujya navuze ko mu Kamenge ahantu umuntu wese ingene agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahawa abantu bose bagashobora kubashyira hamwe uburyo kugira ngo habe urugo rushobora kwakiramo abana bose bagashobora kugira ngo baje mu nzu hanyuma hariho byinshi byo kugira hariho byo gukora twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi neri de chwa wenye hanzu neri chumba kusubiri wachu kumbiango kuko birashoboka benshi bari mu Burundi ngani bavimbe uko batatu barabonye rero diaspora cyane cyane twabwira benshi bivanga n'amahera mugaba hagiye cyiyumvira gisumba amahera niyo twabashyiriye cyiyumvira cy'akamaro icyo cyumvira cy'akamaro tuzongera akamaro urwaruka rugomboka inyuma y'iwacu nibaza yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira dutegereze igihugu cyacu imbere
iruhande y'akamaro k'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora mu gihugu hagati eka no mu banyagihugu no ku gihugu ubwacu hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze ibyo bintu bitunganye gute mushyirahamwe Japhet Gentil hagiraho nka ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira undi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo
ego ibyo biva ku gihugu cyose niyo mukitunganije ni ukuvuga twebwe ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose kuko buri gihugu cyose kiba gifite amategeko kigendera ko bivana nk'abo muri Amerika barafite amategeko bagendera ko abo mu Faransa barafite amategeko bagendera ko abo muri Australia ni uko abo muri Kenya ni uko twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo rero abenshi bahora baca bavuga bati eko reka turare nyine twitunganye kandi natwe n'ubwacu dufashaye novuga yuko nakora nk'akarere nko muri Amerika kugira ngo uje muri BDSM hariho uburyo utanga muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze ni muri ubwo buryo ahandi naho sinzi uko bitunganyije igihugu ku kindi rero twebwe ni icyo turabahiriza igihugu cyose kuraba akanobera kaza n'agatuma aho bari bumva yuko batekaniwe
ndabona akanya kariko karagenda mu kurangiza ikiganiro nashaka mwebwe nyine Jean-Philippe Le Gentil mubwire akamuteye abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu gihugu barimo akamumuteye abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no kuri urwo rugendo muzobyana ni nk'akahe akamumuhatira kugira ngo nabo nyine bijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rirafite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'Uburundi
akamu ka mbere notera nuko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingufu zikomeye cyane rero ubujya bw'ibyo abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za Banque Mondiale bahawe na Union Européenne bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi kwishyira hamwe kuko aba ariko arabuza ikorana ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe no kubajya akara ndababwira nti aho bariko bakora nabi bakazana ibintu bituma abantu be bisangurira ko ibyo bintu tubasima ko bo bireka bagakorana n'abandi ni nako kamuntu ateye nk'abo bo muri Zambia ndababwira nti nimo barare ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe bamenye uko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na Leta y'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu cyiwe rero nuko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga baze bitare ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza ngira ngo musanze muzi yuko jewe ndi ko ndaheraheza abageze bitoze no kwitoza ko hariho n'inama yateguye amatora abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora ibishyirahamwe mpuzamakungu by'abarundi baba mu mahanga rero nkaba ndabifurije yuko bo kwitabira iyo nama muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda ibibazo bamwe babaza bijyanye na korona twarabishyikirije leta leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha ariko kugera uno munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwakunda bavuze ati ibya corona ubu aho bigeze reka twongere tubatezurira kandi
Madame Fides Marzi Hatuimana namwe akamumotera cyane cyane abarundi kazi bo muri diaspora batarashobora kwijijukira eka gurumbira igishyirahamwe diaspora eka n'abandi bose bo babifuza kugira urugendo bakifatanya kugira bifatanye namwe akamumotera ni nk'aka
je ndifuza yuko abarundi kazi bose babishoboye oza ku kwitaba muri iyo nama oba amezero yuko kubonana kumenyana gusangira ibyumviro na muri iyi myaka byaramfashije cyane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cyenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma notumira ababishoboye bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere ibujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe
mushenahe Venuste Niyongabo nashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange ku bijyanye n'urwo rugendo muzogira eka n'ukuntu ku bijyanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nk'aka
jewe nobatera inkuru ngena byangeneye jewe na jewe mbaye mu myaka 33 hanze diaspora name ndayumva ariko sinigeze ndayijyamo hanyuma nkaba nshimiye ubuserukira u Burundi ngaha mu Butaliyani ariwe yambwiye ati mbega Benito wowe ko utigeze amanama hanyuma ndaza mu nama ya mbere iteguwe na Fidesi iyo nama iranyorera cyane ndabona yuko ari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bicabi ndabona mbere ariko ari ikintu ntari nzi sinari ndayizi na gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo hanyuma mbe kuyinjiramo uboneraga yuko ibyo nimaze kwiga mu yaya mezi atatu aheze ari binini cyane rero nukera kama abantu bose niyo bumva muba ariko babwira ngo diaspora ni imiyumugambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze amezi atandatu aba hanze y'ibihugu ciwe rero ikidutandukanya hariho abagira niho uja gukunda gusenga n'abadasenga rero notuma ko abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazomenye bati iki kintu nacyo nagomba kujyamo mugabo nibaza yuko batwokumviriza abandi kandi batigeze kuja mu inama kugira bumvize ngene bamenye inga mbere ngene imeze bamenye ibikoresho bimwe na bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese ababa hanze cyane cyane tumenye igihugu rero bo hanze turamenyana aho ngiye muri ya diaspora naramenya abarundi cyane ntarinze kuva mu minsi yahera mu myaka yahera
Venuste Niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika ku rugendo mwimirije mu Burundi abarundi bari muri diaspora mwakoze
murakoze namwe ko tubona madushikirije ijambo
Madame Fides Marzi Hatuimana murakoze namwe cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika
cyane nandi nabashimiye cyane akazi gasuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane
murakoze gushima ndabashimiye namwe mushenahe Jafet la gentil ndayishimiye ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'urugendo mwimirije mu Burundi mwakoze ndabashimira mu nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isaha ya cumi n'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.